Ndabahaye mwiriwe nshuti bakunzi b'ibiganiro vya Radiosanganiro ikaze mura no makuru agizwe n'ingonkuru nkuru zikurikira abarundi babiri bituye ibitaro bumereke kuri uyu wa mbere basanzwe bafise umugera wa corona nkuko bimenyeshwa n'umushikiranganje w'amagara y'abantu mu kiganiro kubamenyesha makuru cyo kuri uyu wa kabiri abakozi b'ishiramwe rihingura ibinyobwa Brarudi ngo birukanwe hadakurikijwe amategeko bivugwa n'uruna n'impuza amasendika CSB mu ntara ya Murambya abanyeshuri barenga 2500 bo mashure nshingiro na yinyuma ya shure nshingiro barahebye ishure mu gice ca mbere cy'umwaka wa 2019 ushuri wa 2020 imvo akaba ari ubukene burangwa mu miryango mbona no makuru kandi turafitiye na bucana yandi amagara y'abantu aho tuza kubabwira ibijanye n'umugera wa corona ivite nje imbere nje ngoma ndabashikirize ano makuru Alphonse Kubwimana ni watuma amajwi abashikira idoni mukanya sangwe ikaze
sangwa muri sanze kuri radio Isanganiro
Nongere ndabaye ikaze muri ano makuru uko nemeje kubabwira mu ngingo nkuru abantu babiri bituye ibitaro bumereke biri mu gisagara cha Bujumbura nibo batowe umugera wa corona mu itangazo ryo kuri uyu wa kabiri umushikiranganje w'amagara y'abantu Tade Ndikumana mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru yamenyesheje ko umwe muri bo yaje ava mu gihugu cy'u Rwanda wundi nawe akaba yarazananye i Dubai Tade Ndikumana amenyesha kandi ko hari abandi bantu batatu bakiriwe ku bitaro by'igiteranyo mu ntara ya Muyinga nabo bikwe kwako uwo mugera ipimo bikaba byerekanye katamugera wa corona bafise kurikira umushikiranganje Tade Ndikumana kuri micro ya Ezekiel ndi kumwe nayo
kuri uyu wa mbere genekezo rya 30 ntwarante 2020 ibitaro byo mu giteranyi n'ibitaro vya Bumerec vyaramenyesheje ubushikiranganje yuko hari abantu bikesweho ibimenyetso vya coronavirus abahinga bo mushikiranganje baciye bihutira kubasuzuma no kubafata ibipimo mu bitaro byo mu giteranyi bari abantu batatu baje bava mu gihugu cya Tanzania muri Bumerec nabo bari abantu babiri ibipimo byakozwe muri laboratoire ya INSP vyerekanye ko abo bantu bo mu bitaro byo mu giteranyi bari baje bava muri Tanzania uko ari batatu atakiza cha coronavirus bagwaye mu bitaro vya Bumerec biri ngaha mu gisagara cha Bujumbura bari abantu babiri bari bagiye kuhivuriza uwa mbere ni murundi w'imyaka 56 aba ngaha mu gisagara cha Bujumbura akaba yari yatashe avuye mu gihugu cy'u Rwanda yari mu bitaro kandi afise ibimenyetso by'ibicurane kuva igenekerezo rya 18 ntwarante 2020 ugira kabiri nawe nyene n'umurundi w'imyaka 42 aba ngaha mu gisagara cha Bujumbura akaba yaheruka kuva i Dubai aciye mu gihugu cy'u Rwanda yari yaje kwivuza afise inkorora bicurane n'ububabare bw'umubiri ibipimo byakozwe muri laboratoire ya INSP byerekanye ko abo bantu uko ari babiri bari mu bitaro vya Bumerec bose banduye umugera w'ikiza cha coronavirus ingingo yafashwe nuko abo bantu kwari babiri baca bajanwa ahatekanijwe gukurikirana mwe nabo bagwaye mu bitaro vya Clinique Prince Louis Rwagasore ariko icyo mumenya nuko ubuzima bw'abo bagwaye butabangamiwe kandi bumeze neza kubera ko icyo kiza kibonekeje ngaha mu gihugu cacu tugiye kwihatira gufata ingingo zose zo gukurikirana hafi icyo kiza na cane cane duhereye kuboba baragiye hamwe n'abo bantu kugira ngo tubarabaho bari tubapime kandi twongere tubakingire dukingire n'abenegihugu nicyo gituma kandi dusavye abenegihugu bose kuguma batekanye na cane cane bakurikiza za mpanuro nziza zo kugira isuku no kwirinda kwiyanduza no kwanduza abandi icyo kiza cha coronavirus
uruna n'impuza amasendika CSB ngo ruraraje ushinga nirukanwa mu kazi ry'abarongo ya mashirahamwe y'abakozi z'isendika mu Gifaransa mu ihinguro ry'ibinyobwa Brarudi Gilbert Nyawakira arongo igoruna ni avuga ko abo bakozi birukanwe hadakurikijwe amategeko agasaba barongozi ba Brarudi kubangira iyo ngingo tumukurikire kuri micro ya mugenzi wacu Aimé Richard niyo nkuru
Haraize imisi muri Brarudi hari kutumvikana hagati y'umukoresha n'abarongo ya masendika bijanye n'ingene bafashwe mu kazi abakozi bagasaba ko buganira kugira ngo haboneke umuti uciye mu mumvikano amateko ngahi wacu duhereye ku iteko rikuru litwara yandi mu ngingo ya 37 iremera ko abakozi bashobora kwitunganya mu ishyirahamwe ry'abakozi bita sendika kandi bagakora ibikorwa byabo bakabitunganya mu bwigenge bikendewe n'igihe ihagarikwa ry'akazi rikenewe ibindi byose byanse bagashobora kurikoresha iyo ngingo niyo bwizwa rikuru hariho nitegeko ry'amajana 2638 ryo mu mateko agenda abakozi code travail bivuga yuko urongoye sendika canke arimo bashyamwe y'abakozi bitunganya mu bikorwa byabo atawandya wangura kandi ko badashobora guhogwa ivyo bikorwa bariko barakora canke ari kubera ko boba bari mu shirahamwe ry'abakozi iri bita sendika rero urumva ko atana kimwe kiri kurakokizwa hariho mbere n'amategeko yishyamwe impuzo amakungu ry'akazi ryubahiriza abakozi ko batira kwitunganya amasendika birababaje birateye agahinda ico gituma twashaka ko hogira igikorwa kugira amategeko akurikizwe hagira igikorwa kandi aba ariko bacumwa ufuni na bohoro ataco bazira taruko bari kurakora igikorwa bya sendika kandi bishye mu mategeko basubizwe iteka
nk'urongoye ishyirahamwe impuzo amasendika kugira ngo kumuri abo bantu barenganurwe mu gihe ukora iki
twebwe nk'abarongoye ishyirahamwe impuzo amasendika turamaze gukora ubwa mbere tuvyumvise twarandikiye umukoresha ico twamusaba twaca hijyo no hina amategeko y'u Burundi erekana ngene abantu abakoresha n'abakozi bugenda baragirwa n'ikiyago ku kazi kanatsinda bw'inama bigira Imana
mwishirahamwe Brarudi twabarondeye bakaba batashimye kugira ico babivuze ko tukiri mu ico gisata nyene hari umusore asanzwe yiga mwimwe muri kaminuza imuyinga afunzwe kuva ku munsi wa mbere aziri inkuru ngo yacishije ku mbuga ngurukana bumenyi muri parke ibu imuyinga bemeza ko akurikiranwa ku vyo kubangamira ubutegetsi ngo kuko mu nkuru y'ikinyoma yashikirije yavugamwe abatware bamwe bamwe mu babanyi bu yafunzwe bo bavuga ko uyo musore yakunda ibyo kumenyesha amakuru ngo yifashe amajwi yigana abamenyesha amakuru inkuru ya Nzeyimana Dieudonné akaba ari muyinga
Icatumye umusore iga muri kaminuza afatwa ni inkuru yavuga ko abajeje intwaro n'igipolisi bafashe umuntu yagirizwa ibintazi muri 10 giteranye arabarahira kuvuga kure nubwo ngo yanatemberejwe mu gisagara ca Muyinga cyose nabo bategetse inkuru yaciye kumbuga ngurukana bumenyi aho uwo yitumenyesha makuru yifajijwe yavuga ko ngari inkuru yaranze indwi gutyo bamwe mu banyagihugu babifata nk'ukuri imbere yuko bibuyeshuzwa ku rubuga rwa Twitter rwa province ya Muyinga muri parke Muyinga basigura ko uwo yafashwe uretse kubesha we nabangamiye ububasha bw'abategetsi mu ntwaro no mu gipolisi bavugwa mu ico ciswe inkuru ari kinyoma bamwe mu babanyi b'uyo musora bakavuga ko ngasanzwe akunda umwuga wo kumenyesha makuru gutyo ngakifata amajwi avuga ibintu bitandukanye mu ntwaro basaba abanyagihugu kwitondera ivyo buhinga bwa none haciye ukwezi hari umukenyezi yaciye mu ibohero azira ifoto yaciye ku mbuga ngurukana bumenyi nka Facebook yerekana ubwambure bwiwe imuyinga Dieudonné Nzeyimana radio isanganiro
Urakoze Dieudonné Nzeyimana tugi bamwe mu baba canke bakorera muri quartier Carama ya kabiri hafi yo hubatswe ikibanza cyo kugabanya umurindi w'amazi y'uruzi Gasenyi barashima ibikorwa nubwo biruko bavuga ko imvura iguye kenshi ari nyinshi bituma ugo ruzi ruta inzira rugatera imihana iri ku ruhande rwa Gatunguru hamwe n'imihana n'amabarabara yo hepfo yahubatswe umuserege munini watwara amazi y'ugo ruzi tukiri mu ico gisata nyene bamwe mu banyagihugu muri quartier Gisyo ya zone Kanyusha nimuha ni mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko batewe ubwoba ko bashobora kwandura indwara zitandukanye canke guhitanwa n'ikimanga gitera caguka kiri muri iyo karitiye bavuga ko uretse amazu gisitura ico kimanga catandukiriye aho basanzwe bahamba abantu abo banyagihugu batera kamo leta gukora ibishoboka byose ngo inyubako z'abantu n'izindi nyubako rusangi hizegere ico kimanga zikingigwe n'inkuru tubaza Ezekiel ndi kumwe nayo
haramaze kugenda nkimva zirenga nka 10 ngahaye nyene mukaburi hamaze gusinya
ico kimanga abanyagihugu bavuga ko kibabangamiye kiri ku ruhande rwo hepfo y'ibarabara rya gatanu nko ku metero 200 uva ku biro vya zone Kanyosha iri ku ibarabara rija mu ntara ya Rumonge kiba cadutse mu serege usanzwe utwara amazi ava mu bice bitandukanye diyo zone ku ruhande rwo hakurya y'uwo muserege nko ku metero 50 hari ishure Etoile de Grand Lac hakabayo n'itongo ry'abapfuye haruguru nko ku metero 100 hari ishure Lycée de la Convivialité naho kuno nko ku metero 30 hari umusigiti izo nyubakwa zose bikaboneka ko zitera zisatigwa n'ico kimanga Didier Nkengurutse arongoye ivyigwa kuri Lycée Etoile de Grand Lac avuga ko ico kimanga gituma imirimo itagenda neza uko vyahora
kugira ngo dushobore kujabuka ico kimanga biratugora ntibashobora gushika ku mashure neza nkuko bavyifuza bigasaba yuko barinda kuzunguruka bagaca kure cyane byo navyo bishobora guteza ikibazo ndetse bikanateza n'umutekano muke ndetse no kuvyigwa kuko ntibashobora kuba bumva yuko batekaniwe
abanyagihugu bo muri ako karere bavuga ko batewe amakenga ni bomo kajya kaburi kuko ngo bishobora kubatera indwara zitandukanye bagasaba ababijejwe kugira ico bakoze mu ntumbero yo kubakingira
haramaze kugenda nkimva zirenga nka 10 ngahaye nyene mu kaburi hamaze gusinduka zobona imva zikirisa asa ziko zibomagurika nako amakenga ntiyobura ugazusanga ni ingora zotera mu bantu
twosaba leta batuze ko ari umuvyeyi wacu yoza bakarabo kungene bashobora kuhakora kugira ngo aka kaburi nkikabandanye kamanukira mu kiyaga cha Tanganyika
mustaneri wa commune muha Daniel Kabura tumubajije kuri izi bibazo vyabo banyagihugu akaba yatwishuye ko ari mu nama azogira icashikirije mu makuru yacu yo hanyuma
urakoze Ezekiel ndi kumwe nayo ni no kuri yo nkuru abakurikira urubuga rwa Facebook bagize byinshi bayivuze ko muri studio ndi kumwe na Gracia Marie Justicia tuyikeze aratubwira bimwe mu byo bavuze
duhere kuri Françoise Nduwimana ashikiriza ngo ababijejwe nibafashe iyo miryango kukiragira miwe Jonas Avimbi ndiho kugayo nabagira ati nta kintu kibabaza nko kubura huba kandi warubatse Samuel Irambona abona ko atagikozwe n'amabarabara azoshikirwa kubera imvura nyinshi Turangirize Yvette kuri munama Gordian yanditse ati Leta nirabe ifasha abanyagihugu kuko ntibarira busema
Urakoze Justicia tukirimo ico gisata nyene amatongo ya leta cane cane yari ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika ngabwirizwa gukingirwa bibaye ngombwa n'inguvu z'igisirikare n'igipolisi zikoreshwe Reverian de Curio umukuru w'inama nkenguza amateka y'u Burundi niwe yabivuze mu nama n'abanyagihugu baserukira ibisata bitandukanye by'ubuzima by'intara ya Rumonge kuri uyu wa mbere ko yandi matongo ya leta yigaruriwe n'abantu warongoye inama nkenguza amateka asaba inama z'amakomine gukora ku buryo agarukanwa mu minwe ya leta n'inkuru tubaza Misago Jean-Pierre
Uwahenzwe akagura muri sase nkandi yarataye amahera
Kubwa Reverien ndi kuri yo arongoye inama nkenguza amateka y'u Burundi amatongo ari mu mametero 150 uva ku kiyaga Tanganyika abwirizwa kubahirizwa
Ayo matongo bavuga ugura utagura umviriza ngaha unyarumonge ugura utagura mu metero 150 ntuzoterana intambwe mu byihuta tugwa ducibarabara bigabura sase nkandi nahandi hepfo n'amasasa azovuga igihugu kugirwanira munsi y'imetero 150 nta uzokuba Uwiyemera nagenda tangura.
Umukuru w'inama nkenguza amateka y'u Burundi avuga ko n'inzego z'umutekano zizoshigwa aho hose bizoboneka ko bikenewe kugira ngo bacunge ntihagiye n'ubaka mu ijoro.
Basha n'ingabo zopfazi z'abarwaga zigenda kubanya. Kukingira ikiyaga n'ubuzima tuzogikingira. Naho bose tuzaturuka yibatayo nka zibiri, cyamacabaho kipa. Ubwo ubaka mu ijoro usanga barugwe bahagariye. Ucugenda.
Gishura abipfuza kugwe garongoye gofasha mu kugaruka kana mu minwe ya leta amatongo amwamwe yigaruriwe n'abanyagihugu bidakiye mu mategeko nko muri commune Burambi Reverien de Curio asaba ahubwo ko amanama y'amakomine yofata ibintu mu minwe yo nyene akagaruza ayo matongo kuko avuga ko ayo manama abifitiye ububasha Jean Pierre Misago mu Rumonge Radio Isanganiro
Inarisumbingimba
Makuru yacu tuyabandanirize mu gisata c'indero abanyeshuri barenga 2500 bo mu mashuri nshingiro nayo nyuma ya mashuri nshingiro nibo bahevye ishure mu gice ca mbere c'umwaka w'ishure wa 2019 ushire wa 2020 mu ntara yose ya Muramvya umuhanuzi ajejwe ivyigwa mu buyobozi bw'indero inyigisho z'ubuhinga n'imyuga muri iyo ntara avuga ko ico gitigira ari kinini kandi kimvo nkuru zituma abana baheba ishure ari ubukene mu miryango imwimwe ndetse n'abana babafise inambu yo kuronka amafaranga bakiri bato inkuru tubaza nibigiraje haha
Ibitigiri bitangwa n'umuhanuzi ajejwe ivyigwa mu buyobozi bw'indero inyigisho z'ubuhinga n'imyuga mu ntara ya Muramvya yerekana ko mu gice ca mbere c'umwaka w'ishure w'2019 ushira 2020 abanyeshure bo mu mashure nshingiro 2343 ari bo bahevye ishure ku banyeshure bose hamwe 2647 ni kuvuga ibice 2 n'ivyi 10 2% nayo mu mashure y'inyuma y'ishure nshingiro ngiro abanyeshuri jana mirongo icyenda na babiri nibo bahevye ku banyeshuri ibihumbi cumi n'amajana atatu na mirongo itatu n'umunani ni kuvuga igice kimwe n'ivy'icumi umunani ku ijana. Benjamin Ndagijimana akavuga ko ivyo bitigiri ari binini kuko ata mwana n'umwe yarakwiye guheba ishure. Imvo zituma abanyeshuri baheba ishure ngo ni ahanini ubukene bw'imwe mu miryango, ngo ni kandi abanyeshuri baba bafise inambu yo kuronka amafaranga bakiri bato. Aho nko muri komine Muramvya mu bice vya Bugarama usanga abana bari bakuye kuba bari ku ishure ngo baba bariko barotsa ibigori n'inyama canke bacuruza ivyamwa n'imboga ku ngenzi zija canke ziva mu gisagara ca Bujumbura ziri mu miduga. Benshi mu bana bo muri komine Bukeye nabo ngo iyo bahevye ishure baca baja gukora akazi ko gufyatura amatafari y'ibumba. Uwo muhanuzi ajejwe ivyigwa arongera ati baguma bahimiriza abanyeshure n'abavyeyi kugira ngo abanyeshure ntibaheba ishure, asaba ko mu ntwaro nabo bubafasha guhimiriza. Kuri ico buramatari w'intara ya Muramvya Lohani Chimbeshe avuga ko ico kiri mu bikorwa vya minsi yose na cane cane biciye muri komite y'intara ijejwe indero. Imuramvya Jean Ibigira ku bwa radio Isanganiro.
Urakoze jeha nibigira mu gisata camagara y'abantu abakenyezi 25 kuri 537 bipimishije mu mwaka wa 2019 mu mavuriro y'ishirahamwe ya BBF kanseri mu bwinjiriro bw'igitereko nibo basanze bafise ibimenyetso mburizi mu itangazo ryasohowe n'umushinga w'ibikorwa w'iryo shirahamwe kuri uyu wa kabiri. Donavino Uwimana asaba abakenyezi kwijukira kwipimisha iyo ndwara hakiri kare, agasaba kandi leta n'abayifasha gukomeza imigambi yo gukinga no gukurikiranira no gukurikirana abamaze kwandura kanseri yo mu bwinjiriro bw'igitereko. Tumutegabiri
kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu ishyirahamwe ABBF ryaratanguje umugambi wo gupima ibyo bimenyetso bya kanseri mu mavuriro yacu ari mu ntara icyenda. Dukoresha ubuhinga bwa none bufata umwanya muto kandi butababaza. Turavye inyishu z'ibyo bipimo zirerekana yuko iyo kanseri yo mu bwinjiriro bw'igitereko itakiri agateteshwa rumuri. Twotanga akarorero ko mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda aho twapimye abakenyezi amajana atanu na mirongo itatu n'indwi, muri abo tugasanga mirongo ibiri na batanu bafise ibimenyetso mburizi vya kanseri, ni hafi ibice bitanu kw'ijana. Ivyo biharuro vyerekana ko kanseri yari ikwiye gukingwa no gupimishwa hakiri kare ku bakenyezi bose, kuko iyo imaze kwigaragaza iragora kuvura, mbere kenshi na kenshi irahitana ubuzima bw'umukenyezi. Aha muca mubona yuko impinga ikiri ndende haba ari mu kibano canke gupima no kuvura ngaha mu Burundi. Kubijanye ico kibazo, ishirahamwe ABBF ryaratunganije isekeza yo gupima ku buntu iyo kanseri yo mu bwinjiriro bw'igitereko kuva ku itariki 18 gushika itariki 20 Ntwarante mu 2020. Ku bakenyezi 162 batwituye, umwe yari afise ibimenyetso mburizi vy'iyo kanseri, uwundi yari afise ibimenyetso vya kanseri yamaze kugaragara. Yaciye arungikwa mu bitaro ngo babitohoze neza maze ashobore kuvugwa.
Buraca bugacana yandi mu magara y'abantu.
Umugera wa corona wibonekeje mu mwaka wa 2019 COVID-19 n'indwara ifatira mu bihimba by'ihemero nk'uko bisigurwa na muganga Nina Shimirimana akora mu gisata kijejwe kugwanya indwara z'ivyaduka mu bushikiranganyi bw'amagara y'abantu. Asigura ko uwo mugera wa corona ufise ibimenyetso bitandukanye nk'ubushuhe no kumeneka umutwe mu minsi ya mbere. Amenyesha kandi ko ahanini umuntu ayigwaye ayanduza igihe atarukije amate canke ibiseru ku wundi akoroye canke yasamuye abantu bahumuye hamwe n'abafisi indwara ngendanwa ngo akaba ari bo bakarigwa n'iyo ndwara. Ido ni Dona Ornella Mucho.
Umugera wa corona ugizwe n'ubwoko butandukanye waribonekeje kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 960 aho wagwara abantu n'ibikoko. Ariko ngo ikiza cha coronavirus kivugwa ubu ni gishasha kuko cibonekeje kuva mu mwaka wa 2019 ngo ari naco gituma witwa COVID-19. Muganga Nina Shimirimana akora mu gisata kijeje kugwanya indwara z'ivyaduka mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu asigura kuvura kandi kumugwayi ashobora kugira ibimenyetso bisanzwe nko gushuha cyane kumeneka umutwe igihe yafashwe niyo ndwara
coronavirus kicaduka turiko turabona ubunye n'igishasha wisanzwe afatira ni dans les voies respiratoires no kuvuga aho umuntu hose ahemera ishobora guhera mu mihogo hanyuma bikaduga mu mazuru mu kanwa no kuvuga aho hose umuntu ahemera hari habo ifata batarembye hariho nabandi ifata basinzikaye canke hakabaho abatangura batararemba mugabo ikaguma yevoriwa mu gusinzikara ubwa mbere abo batarembye agira ibimenyetso nka bijya bya grippe twa tumenyereye no kuvuga gukorora ubushuhe ibicurante hanyuma kutiyumva kutagira intege akameneka n'umutwe akababara mu ntege abo rero bashobora kuguma gucyo nyene mbere ntibanarembe
COVID-19 irashobora kugira ibimenyetso bikaze byongera ku bimenyetso bisanzwe
hariho nabandi rero ifata baremvye no kuvuga bwa bwoko bugira kabiri muri ico gihe ivyo bimenyetso byiyongera ko uguhema nabi arabura impemu agahemagirika
umugira wa corona mushasha ngo ni indwara yandukira gose Nguna chanchane biciye mu gukora ku muntu canke ku kintu canduye.
Mu bisanzwe ni ingwara batubwira yuko iri mu mate y'umuntu. Ni kuvuga mu gihe bishitse umuntu akasamura canke agakorora amate agataruka agatarukira ku muntu, uwo muntu arashobora guca yandura. Ni kuvuga umuntu bishitse agakora nk'umushwaho umuntu yanduye iyo ngwara yakoresheje hanyuma akikora mu jisho arashobora kwandura canke akoze ku kintu cari cyo cyose umuntu yanduye yashitse kwayo mate akikora mu kanwa arashobora hanyene kwandura
umugira wa corona ngo ni indwara igora abantu bose ariko ngo ibyigwa birerekana ko hariho abo ikarira gusumba abandi ganganina shimira imana
bavuga cyane cyane yuko abantu bakarirwa niyo ngwara ari abantu bakuze ni kuvuga bamaze kugera mu zabukuru canke abafise ingwara z'ivyuririze ni kuvuga nka diabete hypertension canke abagwaye igitigu canke abantu bafise zirya zindi ngwara ni kuvuga nk'umugera wa sida n'ingwara zo guhema nabi mu bice ingwara imaze gushikamo 15% usanga bafise ingwara zo guhema nabi
amabwirizwa y'isuku n'ingene byokogwa kugira umuntu yirinde coronavirus isango ni kwa kabiruza muri bucana yandi yamagara y'abantu
urakoze Ornella Muco ni nahano duce dusozera amakuru twari twabateguriye ndabashimira mwigwe mwese mwarimu yateza abiri shimira Alphonse Kubwimana yafashije rw'amashuri kubashikira icumwe ariko murumva rikaba ryari rya Yvette nije imbere mubandaye mugira umugoroba mwiza